nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi kumusi wakane nigenekerezo jandwi ntwarante cyuti namwe bakunzi bakabye nzamba agateka kawe mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ni cyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umugabo yasandabye kuri uno wa gatatu ku mutumba Kinyovu ni muri komine Matongo y'intara ya Kayanza. Abandi bane bari ku musego ni nyuma yaho banyoye umuti wo kwirukisha imiti bavuga ko bahawe nabo bakanye ku munsi wa mbere. Ishyirahamwe Akate Burundi ratabariza General Major Sestia Ndayisaba batazira kibadashe yafungiye mu ihoro rikuru rya Muramvya. Amagara yiwe arabangamiwe kubera indwara amaranye igihe, abarongoye ibohero nabo bakamwima uburenganzira bwo kuja kwa muganga. Mu makuru ajanye n'ubutunzi, Banki Nkuru y'Igihugu BRB iherutse gufata ingingo yo kugabanya inoti z'5,000 n'iz'10,000 mu kiganiro mukuru wa Banki Nkuru y'Igihugu Edward Norma Bingenda ko yatanze kuri uno wa kane. Yamenyesheje ko hari abari basigaye bafata izo noti nk'ibicuruzwa, ari nacyo gituma bashinzwe kugwiza amanoti mato mato. Muraza kubikurikira saya gusa twabateguye n'ayandi, muraguma hafi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara mutano makuru tuyahere muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza nkuko nari nabibabwiye mu ngingo nkuru nkuru. Hari umugabo ku mutumba Kinyovu ni muri komine Matongo y'intara ya Kayanza yasandaje kuno wa gatatu, abandi bane bakaba bari ku ivuriro rito rya Kabuye aho nyene muri komine Matongo intandaro ya byose. Bona umuti w'Ikirundi banyoye ku munsi wa mbere mu ntumbero yo kwirutsa imiti bavuga ko bahawe n'abo bubakanye. Reka inkuru tuyibaze Alexandre Nekeza.
Uko inkuru ziva aho muri komine Matongo y'intara ya Kayanza zibimenyesha, abagabo uko ari batanu kandi bari basanzwe ari abagenzi ku munsi wa mbere ngo bahuriye ku bunywero bwo mu cungararo barihereza urukanywa, hanyuma bavuguta amababi y'igitegwa cyo mu ishyamba cyitwa umugombe, hanyuma barawunywa ku mugaragaro aho nyene ku kabare ngo kugira bashobore gusohora imiti y'Ikirundi bikeka ko baba baragaburiwe n'abagore babo. Mu nyuma ngo niho bose batangura kugoyagirika bongera bacibwamwo, ari naho bajanwa kwa muganga. Umugabo umwe muri abo rero yahavuye yitaba Imana kuri uyu wa gatatu, ariko ngo nabo bane basigaye ngo muri kino gihe bamerewe nabi. Ababanyi babo bakamenyesha ko badategera ivyo byashikiye abo bagabo mu kwiha iyo mivugutano yahavuye ibasindikariza amagara kuko bari basanzwe babanye neza nabo bubakanye. Ariko aba nabandi bakibaza ko isinzikara ryabo ryo bajyatewe nuko iyo mivugutano bayirengeje ku nzoga. Abajejwe intwaro aho Imatongo bagahamagarira abubakanye kubavanura n'ingendo y'ukwikekana ngo kuko bishikaho bivyara inyifato itabereye kuri umwe muri abo babiri.
Alexandrine Keza arakenuye dutandukanye igisata kijyanye n'agateka kazi na muntu. Amagara ya General Major Celestin Ndayisaba batazira kibadashe yafungiye mu ibohero rikuru rya Muramvya ntiyifashe neza biturutse ku ndwara amanye iminsi, ariko abarongoye iryo bohero bakanka ko aja kwa muganga. Ishyirahamwe Akate Burundi rikaba hari babajwe kandi karazwi ishinga niyo nyifato y'abarongoye iryo bohero rya Muramvya. Umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajeje igisata c'amategeko mu ishyirahamwe Akate Burundi asaba ko boreka General Major Ndayisaba Celestin akaja kwivuza kuko amagara yiwe abangamiwe. Tumutege yombi.
Muri Akate Burundi twarumvise kandi twarabajwe nuko twumva ko amagara ya General Ndayisaba asanzwe ari mu ibohero rya Muramvya aguma amera nabi. Uko rero biterwa n'indwara nibyo asanganywe umugabo wifatiye kukuntu apfunzwe bica bituma indwara ikomera cyane. Ibyo twumva muri umwanya nuko atagishobora no guhagarara atawumufashe kamere atashobora no gutambuka. Twebwe rero uko tuvyumva nuko umuntu bisanzwe ameze uko kibanza ciwe nticari mwibohero ahubwo bari kwihutira kumushwara ku baganga kugira ngo ashobore kuronka bamufashe kugira ngo atore mitende. Turamaze kuvuga katari gake ibijyanye naho usanga abanyororo amagara yabo atabayitwayeho nabo bana basanzwe batwara amabohero bigahava bikavamwo ibintu bibi mbere harimaze kubana bitaba Imana bivuye kuri abo kuri uko kuntu amagara atabayitwayeho ngo batware kwa muganga hakiri kare. Turasaba rero yuko ibyo bintu byohagarara bakaje bakitaho amagara y'abanyororo. Dusaba rero ko ubuyobozi bw'ihoro rya Murambya eka mbere n'ubuyobozi bukuru bujejwe iby'amabohero Direction Générale des Affaires Pénitentiaires ko bufata ingingo kugira ngo be n'ibyo bintu tumaze twavuze bimaze kwigaragaza muri byamaze kwigaragaza muri kahise bitosubira kuba. Cyane cyane rero kuri ubu turiko turavuga no munsi General Ndayisaba ko bumukurikiranira hafi bakamushikana bakamuhereza abaganga bakamuvura bagakora ibishoboka byose kugira ngo atore mitende. Uno munsi General Ndayisaba si umuntu bo kwikeka yuko yohava atoroka mu gihe turiko duje kubabwira yuko atari umuntu ashobora guhagarara wenyine atamuntu amufashe cyangwa ngo atambuke. Nimba rero atari kindi ico bakijanye n'ubukozi bw'ikibi ntaco tuma bamubuza kuja kwivuza na byitwazo byo gutoroka bahava bashikiriza. Ikindi dusaba nuko General Ndayisaba ntiyofatwa nk'abandi banyororo bose kuko amagara yiwe ahageze arakeneye ko bamufata nk'umunyororo afise ingorane ziwe yishangije ntibamufate mu kivunga kubera ko hari ibintu byinshi aba atacishoboje. Nicyo gituma dusaba yuko bogerageza bakamufata bakaraba uko ameze hanyuma akaba ariko bakamufata baravye uko amagara yiwe yifashe bakamworohereza mu buzima bwo mwibohero kuko hariho byinshi aba atagishoboye.
Tuve mu gisata cy'agateka kazi na muntu dutandukire igisata cy'ubutunzi. Ibankuru y'igihugu iherutse gufata ingingo yo kugabanya inoti z'5,000 n'iz'10,000 munsi guriye banki itanga ngo nuko yabonye ko hari abantu batari bake bafata izo noti nk'ibicuruzwa hakuzikoresha ico zagenewe. Ibanki nkuru y'igihugu BRB ikavuga ko yahisemo kugwiza ahubwo amanoti mato mato. Tukurikire umuyobozi w'iyo banki Edouard Norma Bigenda ko akaba yivuze kuri uno wa kane mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gihe yari ahejeje gushikiriza politiki irihe n'ikoreshwa ry'amafaranga mu gihugu mu kiringo c'amezi atatu ya nyuma y'umwaka uheze 2023.
Musanzwe nibyo twakoze nkana kubera tuba tumaze kubona yuko amafaranga atagikoreshwa kugira ngo abantu bagure ibintu ahubwo yamaze kuba ubutunzi, ibyo no kwita active. Ugasanga abantu basigaye bakora urudandaza rw'amafaranga aho gukora urudandaza rw'ibintu. Musanzwe umubwiye kuraba n'ahandi hose none ugiye gusuma ibifungurwa ukenera miliyoni 5 cyangwa ukenera miliyoni 10 sizi amaheri yo baba bayakuye ukeneye kugira ivyo no kwita transaction yo kuwanta zo kumunsi kumunsi cyangwa ugiye mu gufata bus ntukeneye inoti 10,000. Hariho urugero rw'amafaranga urukeneye kugira ngo ugure nk'ikintu cyangwa urihe ibintu wateza guca mu ibanki icyo bita transfer. Hari n'urundi ubukeneye gusa nka ya deposit uravye nko mu bindi bihugu nk'ibi bihugu biteye imbere ni hake uzosanga abantu bagenda afise akarorero inoti y'amadolari 100 usanga bakoresha inoti y'idolari 1 dolari 5 barengeje usanga ari idolari 20 kugira ngo bakure bakore ibyo tukita transaction kuwanda. Rero icyo twabenga hano uko abantu ayo mafaranga bacaye afata nk'ukumenga ni kidandazo cyo gukora mu bindi nacyo bituma twaje tubwira tutireka yatubagabanye dushira amahera aya mato mato kuko ni yakenerwa iyo ugiye kugura ibintu. Nitwabona yuko iyo ngeso y'urudandaza rw'amahera iri kwiragabanuka nta kizobuza ko tudasubira kuzishyira mu gihugu kuko turazifise zirahari.
Tumira mate zo tubandanya n'amakuru twabateguye.
Inzamba
Khadi nzamba gateka kawe ya makuru twateguriye tuyabandarize mu gisata cy'impunzi abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bari mu makuba menshi ubageze aho baba beshira ko ari wakahungabanya umutekano mu Burundi kugira baronke icitwazo cyo kubirukana ibyo bindi ngo na Federico bavuga inyumvira arongoye Runese for Arusha akabivuze nyuma yaho leta ya Tanzania heya meze atarenga 10 gusa kugira basubiye mu Burundi kugushaka kwabo nyuma yaho bakazoca babatahukana ku nguvu Federico bavuga inyumvira akavuga ko abategetsi bico gihugu berekanye ubisha bwabo kuri zo mpunzi z'abarundi kuva kera tumutege yompi
sibishasha abantu bose bahungiye muri Tanzania kuva mwaka 2015 baratotezwa bidasanzwe ndetse ku buryo ubona ko imigambi myinshi bayifashe kugira ngo babirukane ku nguvu ikagenda igorana ntacyo batakoze harimwo no gusambura utuzu twabo twa masoko basumiramwo harimwo gutema indimo ibitoke kurandura ibiharage kusambanya abagore bagiye kusenya kwica abantu gupfungira abantu busa ibintu byinshi bidashobora kugirirwa impunzi magote gatangazwa nuko bigirwa na Tanzania gusa kandi kandi twasanze nuko abantu bo muri HCR cyane cyane baba Tanzania urana ko babifise mu ruhara ugasanga rero uwo mugambi mubi warawuha impigi ikindi kandi twasanze nuko leta y'u Burundi ikora na leta ya Tanzania kugira ngo abo Barundi baveyo kuko babona bati kubona hari Barundi bari muri ico gihugu kandi bitwa ko basenyera ku mugozi umwe ko ari nk'akamba rukibara kwica abo bafasha ari uko bukomara abo Barundi ku buryo bwose bushoboka maze bagahunguka ku nguvu bagasubira mu Burundi ibyo twumva ubu rero ni uko uwo mugambo ukomeye cyane bariko barabagiriza ko ngo bavaho bakajya kugwana muri za Congo bavaho bakaza guhungabanya umutekano hirya no hino ku buryo rero umuntu yibaza ati ni kuki ata abantu badakura hasi ngo ibyo bintu bije habona maze abantu baba babikora bamenyekane abari bo bahanwa abatabikora babarekere mu mahoro ariko guca bose bafatira hamwe cyabyumvikana ko umugambi ruba wa umugambi wari wo wafashwe wizwe neza n'izo leta zibiri hamwe na HCR cyane cyane iserikyo n'aba Tanzania kugira ngo byukuri ibyo bintu byagira abo bantu bose kugira ngo bashobore kurakanya kubirukana mugabo kera babonye byarabananiye ubarimo baraca abantu bakomeye kugira ngo babirukane ku nguvu
kubwa Federico bavuga inyumvira yahoze kandi anicegera cy'umukuru w'igihugu abari ko batoteza izo mpunzi impera n'imperuka bazoyibazwa agasaba leta ya Tanzania kubareka bakazotahukira igihe bazokumva ko bavyishakiye kandi hageze ahamagarira amashirahamwe n'abantu batandukanye kuja hamwe bagatera kamo ishirahamwe ya SER kugira rihaguruke rihagarike ako gatotezo kariho kugwana leta ya Tanzania ku mpunzi z'Abarundi n'ubunyene dutega amatwi Federico bamvuga inyumvira
kubera izo mbo rero twagira dusabe bwa mbere leta y'u Burundi na leta ya Tanzania ko yari ngendo y'ubunyamaswa atahu byagakozwe ngo nuko bakeneye ko abarundi batakunguvu abarundi bazotahageze kuko icatumye bahunga nticaheze abantu baracanyuruzwa abantu baracicwa abantu baragowa ikivumvu mu gihugu cy'u Burundi kubera ko uravye ingenda abantu babaho mu mitumba mu makomini mu ntari wabo atamuntu ashobora kuri moto no twembwa dushore yashaka ngo tujane yashaka igihe bobo bagira isukari bakagira inzoga za Burundi bakazijana hirya y'igihugu bo bantu babuza ntibemera ko hagira umurundi yo kwirondera utwo yirondera ngo adushora hashaka ibyo byose byerekana yuko ari ugucinyizwa ko umunyagihugu umunsi ugacamudana ngo muri iki gihugu ikindi kandi turi buvuge ni ingene tubona ugwaruka gwirirwa rwahunga uravye abantu baciye muri za Serbia abantu bari ko baracyaje no hino kugira ngo bashikire buraya bave mu buno babona ko ubuzima butagishoboka cyagaseseshwa rumuri ni ibintu abarundi bose babona abanyamahanga babona twebwe tubona ko abandi twosaba na barundi bari mu gihugu hagati abari hanze y'igihugu ari mashira hamwe ategame ibyicaro bya politike abari mu migambwe bakure hasi twandikire umukuru wa HCR Geneve tumubwire ayo abarundi bahungiye muri Tanzania bariko barabona ejo ibizoshika ntiheza bavuge ngo ntibigeze babimenya hanyuma kandi bizoshika bimenye ko bizogwa mbere na mbere ku gihugu cya Tanzania kuko nti cemeye kwakira abo bantu abakabirazo kurikiranwa n'abantu bose bazabagizemo uruhara n'abantu bakorera HCR baba Tanzania bariko barafasha ibyo bintu nabo nyene bazakurikiranwa nimanza kuko ibyo bariko baragira na kamara maza
tukiri mu gisata cy'impunzi nyene impunzi barundi bari mu ikambi ya Murongo ni mu gihugu cha kongera intwa rusange baridoga bavuga ko ibisakazo by'amazu yabo bikozwe mu mahema byatobaguritse kuko bishaje muri kino gihe cy'imvura bakavuga ko parara ntibuca bafise amakenga ko magara yabo nayo bibondo byabo bashobora guhara umusonga kubera imbeho ikibaza ngo nuko hageze amahema aboneka basaba kwishyura amafaranga 10,000 ubutayafise akagenda zirayoye basaba hasere gutorera inyishu ico kibazo ku neza y'amagara y'impunzi ziri mu ico gihugu ca Congo teki nkuru tuyibaze Signorine neje imbere
abo barundi bahungiye mu ikambi ya Murongwe bavuga ko basa nabibagiwe kuko amahema y'amazu babamwo yatabaguritse bemeza ko namazu ashaje kandi ko ashobora kuba bumukera ko mu gihe atacokogwa vuba ubirije umwe muri zo munzi
kandi twarasebye cyane twarira rero baje kugira amahema ifashe n'ashitwa cyangwa mu mishe yanjye n'ishyizi rero ikindi cyane kandi ufite nuko hari inzu cyane zaramaze guhera zarahenze kabisa ndetse ugasanga hari ibicuruzwa byarabuze byose ugasanga inzu iri ku mananga hari batumana hari amazi nsaze sinzi byinshi rero ugasanga inshuti yanjye kuko nyine aho naho wagiye amahirwe
ikibabaje ngo ni uko niyo hagize ayaboneka bako amafaranga 10,000 utayafise akagenda uko basaba igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR kubatunganiriza
Wafisi mfeta kada chani kutendera matiko kwa rongozi wa achu Nuku aliku baliwa kwa fati ya mberi Mkundusi wa mafara na nukumbuga mbira wa kwa ndiki Zabuta na wafani liho mbichuni kwa mshu kuto ndi Kwa waha buga ifiti ingi Ya matibu kwa wakari kwa wana wa shafi tadoki Nete sarumu na komite tete Ijuwe mimo mila zo bame na wanda kume za kuiwa zo hajira wati Naniko twize abarongozi wa Jibuti na tukashyira imbere ngo tusubwire bigenda gute ari abantu kimwe batubwiye aba bande ngo twakamahera ariko twebwe batashye nandi batashyize kiri dukora nka mahema twasaba hasi ko arabishyira kwa mukuru ashaka ngo tuhanabashe
uruganda rw'amakuru rwaragiye inzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone ujejwe impunzi ngaho imurongwe kugira ngo agire icyo bivuze ko turamukena
Signorine nije mbere arakenuye ntunganye n'izicyusozera amakuru twategurira nk'abashimiye mubi mwese mwariko muradukurikira nchimire nabagenzanje umwe wese ku ruhare yageze kugira amakuru aboneke nk'uko muyumvise Bonfils niyongere nako ndabashikiza ndabifurize kurobanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana